Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Miriwe nchuti na mwe wakunzi wa radio Nzamba agate kakawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo ya 12 mukakaro umwaka wa 2024 nayo tubateguriye tuyahere ku izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Imyidogo ni myinshi mu banyonyi b'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Muyinga n'abandi bataburimwo imvo ya vyose n'amahera bariko baratangishwa ngo yo kugura imodoka y'umunyamabanga w'uwo mugambwe muri iyo ntara nyene. Abo banyagihugu bakikeka ko ari ubusuma bwateguwe kugira bibwe udufaranga twabo kuko atacemeza ko bayatanze bahabwa. Abakozi ba leta nabo basabye ingurane mu banki y'uburaro BHB bavuga ko bababazwa n'inyungu y'umurengera bariko barakatwa ku ngurane basabye, bakavuga ko iyo nyungu ataho yigeze yandikwa mu masezerano yo gusaba udufaranga muri iyo banki nk'uko muza kubikurikira. Leta y'u Burundi nayo ikwiye kwihanura igahagarika gutoteza abamenyeshamakuru kuko atanyungu n'imwe ibironkamwo uretse kwiyambika ibara. Ikigo OPB gisaba ko umumenyeshamakuru Gerard Nibigira wa radio Isanganiro atobandanya gukurikiranwa mu butungane kuko atacahara na kimwe yakoze uretse ko bamuziza umwuga wiwe gusa. Kazi mwese mu idonido ni mu kanya gato.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahikaze duhere mu bijanye na politiki. Bamwe mu banyagihugu bari mu mugambwe CNDD-FDD ikanabatari muri bo baridoga kubera bariko baratangishwa intererano y'amafaranga n'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Muyinga yo kugura imodoka izohora irerura umunyamabanga w'umugambwe. Iyo ntererano ikaba iri hagati y'amahera 2,000 n'ibihumbi 500 by'amarundi. Bafise amakenga ko bashobora gusubira gusabwa iyo ntererano ubugira kabiri narijya atacu bafise berekana ko bamaze kuyitanga nk'uko bamwe muri bo babimenyesha. Ayandi makenga y'abo banyagihugu ngo nuko iyo ntererano ishobora kunyuruzwa icegera c'umukuru w'umugambwe mu ntara ya Buhumuza Cyprien Habyarimana avuga ko abo banyagihugu batarira busema. Inkuru tubaza Alexandre Mukeza.
Uyu yanwanyi umugambwe CNDD-FDD be nabandi batari muri uwo mugambwe bariko barasabwa intererano y'amafaranga 2,000 nayarenga ku muntu agenewe kugura imodoka y'umukuru w'umugambwe mu ntara ngo burateye amakenga nk'uko bamwe bayivuga. Watanze amahera ngo nta gitansi bamuha cerekana ko yatanze iyo ntererano. Bamwe muri abo banyagihugu bakagira amakenga ko abo bantu bariko barayatoza hashobora kuba abikika mukiza, abandi bakabona ko aya mafaranga ashobora kwibwa cyane bakagira abarihishwa kabiri. Uno munyagihugu araserura amakenga afise.
Afise amakenga yuko aya mafaranga ashobora kwibwa cyane bakagira abikika mukiza nabo bagatoza ku ruhande rwabo. Kiriti nuko kubera ata gitansi basigira uwatanze ayo mafaranga bashobora kugaruka bakamusaba ayandi mafaranga bakamwemeza ko atari yatanze. Twebwe rero data turamenyereye ko twama turiko turakwa amafaranga na cane cane ko turasabwa kugahatuma tutaba turi muri uwo mugambwe. Dusaba ariko ko botuha icemeza ko tuba twatanze ayo mafaranga.
Icegera c'umugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Buhumuza Cyprien Habyarimana amenyesha ko amakenga y'abo banyagihugu afise ishingiro, agahanura abariko baratoza iyo ntererano guha igitansi ababa babahaye amahera.
Ushikanye uko byategerezwa bigacuma mbere n'igikorwa kindindira abene guhugu bato batwenyere mugani barazi ubwenge bavuga bati ibintu byacu dukeneye uko bishikya aho nyine bitegerezwa gushika uburyo bwari bukeneye ko bishika mu kigega cyabigenewe uko nyene bitegerezwa barakivuganye n'umunyamabanga w'umugambi muri komini kugira ngo bashitunganye ko ibyo kuri kugira ngo uburyo bumwe n'igihugu yatanze bishobore gushika.
Abo banyagi gihugu bagasaba abarongoye umugambwe CNDD FDD kutama bajaniranya mu gusaba intererano n'abatari abanywanyi babo.
Tukiri muri iyo ntara nyine abaguzi na cane cane abasumira ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga no mu micungararo yaho baridogera abarongoye intwaro muri komine Muyinga ku kajagari karangwa mu isaranganywa ry'ibinyobwa vya Burundi hagati y'abadandaza ububare, hakiyongera ko abadandaza baca bikika mu kiza bakishingira ibiciro uko bashatse. Abaguzi bagasaba musitanteri wa komine Muyinga guhagurukira ico kibazo gihagaritse umutima abaguzi batari bake. Idonido na Josephine Jones Muzimana.
Kubahishiramwe rihingura ibinyobwa vyambiye hamwe n'imitobe Burundi rimenyeshereje ko rifite ingorane zabi mu bikoresho bikoreshwa mu kugana ibinyobwa, hagarukurikira ikena ryavyo abadandaza mu bunwero muri komine ya Muyinga basya batambaye mu kwishingira ibiciro. Ibibabaza abaguzi ngo kuko intwaro atana kimwe iri kwirakora ngo ikebura abadandaza, kenshi ngo n'ingingo zifashwe zihera amajambo. Ibiciro vy'inzoga ngo bikaba vyaduze inshuro zitatu gushika kuri zine.
Ivyumvikana na gatoyi, reka dufate nk'icupa rya Amstel ryateguwe kuko kwa ibihumbi bitatu n'amajana abiri mugabo uno munsi ririko rirakugwa ibihumbi cumi butari buke ngaha ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga, kandi ugasanga bariko bagurisha ibihumbi bitanu ika nico kimwe na Amstel ayari canke Primusi usanga igugwa ibihumbi bitanu. Aho rero abajejwe intwaro baraho bariko bararorera namba batwesizemwo ukuboko nabo nyene, kuko n'ibintu bitumvikana ico baba bajejwe mu gihe badashobora gukingira abaguzi.
Abo baguzi bakavuga ko no mu igaburwa ry'iryo nzoga nke ziboneka harimwo gahazi, kuko harabigira abadandaza baja kugunga abanyabubare bagatuma inzoga zikeha.
Basigura gute ko abantu basuguye bivukiye urudandazwa rw'inzoga abadandariza hanyuma cyose igitanda nabo nyine basigaye baja ku rutonde rw'abaronka inzoga, kuko abasanzwe bafise ububare bariha n'amakori ntibashobore kudandaza ngo barihe ayo makori n'amatarifa bakononerwa n'abo badandariza munsi y'igitanda badafise ubunywero. Ivyo vyose bikaba abajejwe intwaro barorera mbere babifisemwo n'uruhara.
Musitanteri wa komine Muyinga Mede Misagwa asaba abadandaza gukurikiza ibiciro vyashinzwe na leta, abaguzi nabo akabahanurira kudoma urutoki abadandaza bagurisha inzoga ku biciro bishakiye. Abaguzi bagasaba abajejwe intwaro guhagarika ako kajagari kari mu rudandazwa rw'inzoga zishiramwe Burundi ngo zironswe gusa abafise ubunywero bazwi n'amategeko.
Josephine Jones Muzimana arakenuye imidogo ni yose kandi mu bakozi ba leta basavye ingurane mu banki y'uburaro BHB. Bavuga ko iyo banki iri kubatoza inyungu y'umurengera, iruhande y'ivyo ikabakata n'amafaranga atari mu masezerano bagiraniye bagisaba ingurane. Bavuga ko bituye inzego zose zibijejwe ariko ataco babafashije, bagasaba kurenganurwa. Inkuru ya Eddie Claude Nininahazwe.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banywanyi b'ibanki BHB irabijanye n'uburaro abivuga, ngo basavye ingurane muri iyo banki ariko ngo basanze ivyo abarongoye iyo banki bagisaba ingurane atari vyo basanze. Ayo makuru ava muri abo bakozi ba leta bagizwe ahanini n'abarimu, avuga ko abarongoye ibanki BHB bari basavye buri munywanyi yifuza ingurane gutanga ibihumbi cumi n'amajana atatu buri kwezi mu nyuma akazoronswa ingurane y'uburaro haciye amezi atandatu. Nkuko amakuru ava muri abo banywanyi ngo ayo mafaranga baziganije ngo bari bababwiye ko bazoyaronswa bakukurutse canke munywanyi avuye mu kazi ariko iruhande yayo mafaranga bahavuye bakwa ayandi mafaranga angana n'ibihumbi bitanu bakatwa buri kwezi ngo yiswe ayo kugura konte bavuga ko ari ubusuma bweruye kandi ko bituye banki nkuru y'igihugu ndetse n'umushikiranganji wa mbere ariko ngo amaso yaheze mu nzira nk'uko umwe muri aba banywanyi avyigana
warandikiye ikete urongoye iyo banki BHV arishura bigoranye turagirana amanama ariko turahira yuko amafaranga iyo mbizo yacu ibihumbi bitanu batashaka kubidusubiza warunguruye banki nkuru y'igihugu BRB yitura abo badufashe icyo kibazo aho hose wavuyeho atacyo badufashije ko kunguruza umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi ko naho nyene murazi ko amakete ashikira muri sekretariya muri primatire honyine vyagenze nkuko vyagenze muri BRB ibashe bagendana honyene barabizibira tumaze guterefonwa n'umusekretari wo muri primatire yatubwiye yuko ivyo twanditse bitashikiriye umushikiranganji ufise ububasha bwo kubiraba bakavyiga hama bagatanga inyishu iyo bishoboka.
Abanywanyi ba banki BHB ahanini bagizwe n'abarimu bavuga ko bari mu ngorane zitagira izina ku buryo batagishoboye gutunga imiryango yabo.
Benshi imiryango yatunaniye gutunga, abandi ubuzi baratutaye baromuka, abana bari mu mabara baravuga, turavye iyi banki ayitugejeje tugeze kure. Nk'abigisha basavye y'ingurane bakuzotinda bagata bakomoka umuntu aravye ukuntu ariko arafatwa nabi n'iyo banki mu kwiha amafaranga ku nguvu mu kwidugiriza atabinze gucisha ku munywanyi ibi na biriya nuvuga n'ikibazo kabisa gikomeye.
Kuri ayo makenga ajanye n'ico kibazo kijanye n'iyo ngurane abanywanyi bavuga ko ari umurengera uruganda rwa Radio Inzamba ntiruraronka abarongoye ibanki y'uburaro BHB kugira batange umuco kuri ico kibazo.
Inzamba
Radio Inzamba tubandanye amakuru twabateguriye mu gisata c'indero abavyeyi barereye ku ishure ryisumbuye lise mwabiro ya mbere muri komine Mutumba mu ntara ya Karusi bidogera mu sitaneri buye komine ko yategetse umuyobozi w'igishure n'abarezi kureka umwana wiwe agakora ikibazo yari yayobewe. Ivyo vyabaye ku munsi wa gatatu heze mu gihe abandi banyeshure bari mu buruhuko. Abo bavyeyi basaba ko izo vyoja habona abajejwe indero bagashiraho umugwi wiga ico kibazo hagafatwa n'ingingo hisunzwe amategeko. Iyi nkuru tuyibaze Janvier abarubwira.
Amakuru atangwa na bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure yemeza ko abanyeshure bari bamaze kuja mu buruhuko. Icabatangaje ngo nuko kuri uyu wa gatatu bagiye babona uwo mwana ahabwa ikibazo bakibaza nimba yahawe ikindi canke yakoze ico abandi bakoze. Bemeza ko hari habaye n'impaye hagati y'abigisha ariko ngo bahavuye bagondozwa na mustanteri. Umviriza umwe mu bavyeyi.
Ibyatangaje abavyeyi n'abigisha bahigisha baravuze kuko harabayeho ukutumvikana kuri ico kintu. Baravuga ati none uyo mwana arasubirirwamwo ikibazo citwa ngo iki, mbega ico kibazo niherebwa ko yovyirirwamwo. Arakora ico abandi bakoze caramaze gusohoka ati ariro peshaje yaramaze gusohoka n'ishu zaratanzwe icanke natakora ico abandi bakoze arahabwa iyindi ikindi kibazo ciwe kidasa n'ico abandi bakoze. Urumva acabaze guruzuguru no mu bigisha basanzwe bahakorera ariko kubera ingufu z'uwo mustanteri benshi arabagondoza baremera yuko kumbe bofasha uyo mwana wiwe agasubirirwamwo ikibazo nawe akamenya nk'abandi.
Ngo ntibumva ingene yokora ikibazo wenyine abandi baramaze kuja mu buruhuko kandi yari yayobewe. Basaba abajejwe indero gushiraho umugwi utohoza ko bikwikije amategeko atakurikijwe naho abayarenze bagahanwa.
Icatwabaje rero nuko uyo mwana bamubonye kuri wa gatatu avuye muri sale kubazwa asubirwamo wenyine abandi baratashe bari mu buruhuko kuko yari yamaze gusomerwa ko yayobewe basaba yuko iki kintu coshirwa ahabona hanyuma hakabaho umugwi udakwiga bakaraba yuko ivyo bintu bakoze bisunze amategeko nuko babikoze batisunze amategeko bamaze gusanga batisunze amategeko hama agahanwa abakoze iryo bara ririje mu ndero.
Ruganda kwa radio Inzamba agata ya kawe kwa rondeye Ruzoba Vako Efrazi mustandere wa komine Mutumba kugira ngo agiricho abivuze ko nitwa shoboye kumuronga.
Janvier Habarugira tumukenguru kile mugosozera aya makuru umumenyesha makuru Gerard Nibigira wa radio Isanganiro ntakwiye gukurikiranwa imbere y'ubutungane kuko atacaha na kimwe yagirizwa uretse ko ariko akoregwa ibimentanya bivugwa na Innocent Muhozi arongoye ikigo OPB kijejwe guhanurana hagati y'ibimenyesha makuru mu Burundi abivuze inyuma yaho uwo mumenyesha makuru yitwariwe n'urongoye igipolisi mu ntara ya Gitega amukubaguye akongera akamwitwarira mu butungane. Muhozi akavuga ko leta y'u Burundi atanakime yunguka mu guhohotera abamenyesha makuru ahubwo bituma n'amakungu atayizera na gato agasaba ko uwo mumenyesha makuru atukurikiranwa kuko ariko azira umwuga wiwe. Tumukurikire.
Nta kintu na kimwe leta y'u Burundi yunguka gufata abamenyesha makuru nabi. Ibi bya Gerard Nibigira ariko arakurikiranwa n'uyu mu komiseri amuziza ko yakoze akazi kiwe byo kuvuga ngo hari ibyo yabwiye Bob Rugurika ikintu cyabereye aho abantu bari ari amajana bashobora kwagiriza umuntu ngo naka niwe yabibwiye naka badasanzwe banavugana bashobora kuba batanazinanye ntibareke kuguma bitera ibibazo byo nibyo bituma igihugu kitaronka amahera gikeneye ayo madevize abura ni kubera ibintu mwene ibyo kwama bariko barafata n'abamenyeshamakuru kubuza abantu gusiba ibyiyumvire kubagura abantu gufunga abantu kugumiza abantu mu mvutu barahejeje n'abaciriwe imanza za ngondagonde igihe baciriwe caraheze bwo bakagumizwayo kwica abantu ibyo bintu byo bituma igihugu kiguma kigira ibibazo n'ejo kandi bizoba byinshi kurusha kuko ibitari ko yatora igishu no munsi bizosuhura n'ibindi byejo bizoba bije ku bibazo byo biguma biza ahari abantu leta rero ntijejwe guhingura ibibazo ijejwe gutora igishu z'ibibazo ibi rero nk'ibi bya Gerard Nibigira si ikibazo cyari kikwiye kubaho namba umuntu ariko arakurikiranwa amadosiye ariko arakorwa n'abantu bokoze amadosiye nyamadosiye atavuze mu gihugu reka nigerageze kubita gashi sense ministeri y'ubutungane abo bajejwe by'umutekano nibareke kugwiza ibibazo nyabyo bitavuze mu gihugu Gerard Nibigira nibamureke akora akazi kiwe asubizwe ibikoresho byiwe aho kugerageza kumudendereza ngo baronka barimentanye ibyo bamukurikira ko ari ukugirira nabi umuntu gusa atari cyo bajejwe gutora inyishu z'ibibazo ntibajejwe kugwiza ibibazo.
Ninunga hadushiye dusozerera amakuru twareko turabashikiriza mwakoze mwembe mwese mwayakurikiye pia gahungu na yabashikirije ndabifurije kurora ningo mu banyu no mu byanyu naho utaha.